nzamba
nzambira samirana
ye mwiriwe mwebwe mwese bakunzi ba radio inzamba agateka kawe kaze murano makuru mugira mushikirizwe na jewe Diane Nkuru nziza mudukundire rero tuyahere ku ngingo nkuru nkuru ziyagize abarundi bahungiye mu gihugu cya Tanzania barabandanya kwimurirwa mu kambi ya Ndusa aho bavuga ko hamwe harangwa n'umutekano muke izo mpunzi zikabazwa nuko zimuwe zidasaruye mu kambi ya Murongwe naho muri Kongo havugwa ubukene bw'amazi mu ntara ya Kirundo na Kayanza havugwa ubwicanyi bwahitanye umugabo n'umugore mu makuru nayo ajanye n'inkino umugwi serukira gihugu w'umupira w'amaguru w'abadashikana imyaka 23 warose uburenganzira bwo gukina urukino rwa nyuma rw'ihiganwa rya Sekafa aya n'ayandi nimuje kure ni mu kanisa
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
ano makuru tuyahere mu mutekano muke umugabo w'imyaka yababa 45 ku musozi Rukago komine Gahombo mu ntara ya Kayanza yarazwe ku izina rya Nduwimana François batazira musitaneri yatowe ikiziga mu gatondo ko kuri uyu wa kabiri iruhande y'ubunywero yarasanzwe akoreramwo buri ku isoko rya Rukago amakuru avaho muri komine ya Gahombo hakavuga ko vyibonekeza ko umuntu omugufa yaviriranya amaraso mu mazuru abantu bakibaza ko yuba yarasenze bigahera bimubera intandaro y'urupfu kumvo z'amatohoza abantu bane harimo n'umunyezamo abakorera ku isoko rya Rukago bafashwe mu gatondo ko kuri uyu wa kabiri tuve mu Kayanza tuje mu Kirundo aho umukayazi yoba ari mu myaka 40 yishwe atemagujwe umupanga kumuhingamo ho kuri uyu wa mbere ivyo vyabereye ku mutumba wa Rugero mu komine n'intara ya Kirundo Ruhomba Jean-Marie nyene gukora iryo bara akaba yagirije uwo mugore yarasanzwe akora akazi mu ko mu nzu kuba yaramwivye agahuzu ko munsi hakikika ko yashaka kumuroga nkuko bivugwa n'umwe mu babonye iryo bara rigwa
icyo yagize nuko yibye iboka y'uwo mugabo yitwa Ruhomba Jean-Marie yamutuma kuja ileipanga amubaza aho yoba yarayisize n'icyatumye ayimwiba uwo mugore akaba yari mu myaka irenga 40 yibye iyo boga uwo mugore amamuko yiwe akaba baje baba imoyinga baje gupagasa baca baronka akazi n'uwo muryango bakaba bakora ku rugo kwa nyina uwo Jean-Marie umugabo w'uwo mugore yaca ubwatsi agaburira inka za nyina wa Jean-Marie naho yamutemagura akaba yaramusanze kwa nyina wa Jean-Marie ariho byabereye amutemagura rero yiruka ageze mu ibara ry'ikaburimbi niho yacagwa acaramukerera n'igitanga yamutemaguje amaze kumutemagura we nyina ubwiwe akaba yaciye yishikana mu gipolisi
ingozi naho umige majwi ku izina rya Nyirangibagira Everine w'imyaka 19 yaba muri quartier Gisagara mu Gisagara cya Rumonge yarafashwe n'igipolisi kuri uyu wa mbere igipolisi kamwagiriza kuba yaravyaye umwana w'umuhungu atamuta mu kazu ka surwumwe abo mu muryango utabara imbabare mu Gisagara cya Ngozi bifadikanije n'abanyagihugu baragerageje gukura ico kibondo muri ico kinogo kigihema bati bamujana mu bitaro bikuru byo mu Gisagara cya Ngozi ariko aravurirwa muri kino gihe uwo mwigeme ari mu minwe ayinyamira mabi ariko agirwa dosiye kugira ngo ashengezwe imbere y'ubutungane akabasanzwe avuka ku musozi Bubezi komine Kayanza n'intara ya Kayanza tubandaniza amakuru yacu mu ntara ya Muyinga aho Nsengiyumva Benedigito umuyoboke w'idini y'aba Adventiste w'umunsi w'indwi mu rushengero rwa Rusenyi muri komine Giteranye intara ya Muyinga ari ku Osego kubera amahiri yakubitiwe muri urwo rusengero na bagenzi we amakuru ava i Rusenyi amenyesha ko uwo mugabo w'imyaka yababa 40 yakubiswe ku munsi wa gatandatu igenekezi ya 2024 kandi ngo ubuzima bwiwe ntibyifashe neza na gato ni inkuru ya mugenzi wacu Blaise Anijimbe
Benedigito senge yumva ngo yakubagawe kwitegeko ryatanzwe n'umupastori mukuru yitwa Donasiano ari nawe atwara urwo rusengero nk'uko amakuru ava hi rusenyi abimenyesha. Inkomoko y'iryo hohoterwa rya Benedigito senge yumva ikaba rifatiye ku ndyane zidacika zirangwa muri iryo shengero muri rusangi aho muri komine Giteranyi haracigiye kitari gito. Inyifato ihagaritse umutima abajeje intwaro n'umutekano. Buramatari w'intara ya Muyinga Jean Claude Barutwa nayo agasaba abayoboke b'idini ry'abadivantiste b'umunsi w'indwi gushira imbere amasengesho bakavamvanura n'indyane zimaze iminsi zibaranga.
Niyo mpamvu rero n'abanyamashengero tubasabye zirya njyane zimaze iminsi mutasubiye kuzumva ukumva ngo abadivantiste ngo baniganye none abo bantu banigana yeme kandi ko ari abavugira Imana abo bantu nibo bivugira cyane bavugira Imana.
Amakuru ava mu bajejwe intwaro mu ntara ya Muyinga amenyesha ko abantu bane bagirizwa kuba baragize uruhara mu ikubagurwa rya Sengiyumva Benedigito bari mu minwe y'igipolisi. Iryo shengero naryo rikaba ryaragarutse byifata kibanza mu ntumbero yo gukinga ubundi bugizi bwa nabi bushobora gusubira kwaduka.
Inzamba
tubandanye ano makuru impunzi z'abarundi ziri mu ikambi ya Murongwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ziramaze amezi abiri zitaronswa amazi akwiye aramutse abonetse naho hakaboneka ari make kuko hakenerwa na benshi. Izo mpunzi zisaba abagira neza kuzironsa amazi menshi na rijya muri kino gihe cyo muci amazi akenerwa cyane kandi hakaba ari mu gihe havugwa n'ikiza cy'umugera wa corona. Tega matwi umwe mu barundi bari mu ikambi ya Murongwe.
Turashobora kumara nkinga cyangwa zirenga amazi tubonye. Kenshi rero turakunda gufashwa n'amazi y'amaforage mugabo nayo usanga yatonze abantu benshi kandi nta nubwo dukwira kuko dusanzwe turi benshi twadukoresha amazi make. Rero amazi murabizi namwe karakamaro kandi amazi atayataha buzima buba buhari. Nicyo gituma twasaba mu gihe nk'iki cyo muci ubutuma bongereza ibipompa byinshi ariyo amaforage kugira twese tujye turavoma atakibazo kuko amazi abuze indwara ziba nyinshi, indwara za korera, indwara zipfa ku isuku rike na cyane cyane nko muri kino gihe cya corona. Bavuga ko hariho corona ushusanga ari ibintu biteye ubwoba rwose kuko ku munsi umuntu yandikiwe ibidimu. Ibidimu rero mu gihe muri umuryango mwinshi ucusanga atacu muri ko murayikoresha. Twebwe rero twasaba ko hakorwa ingufu zikomeye rwose kugira ngo amazi aboneke kandi aboneke ku bwinshi kuko ahantu hari abantu hategerezwa kuba hari amazi kandi amazi nayo ntashobora kubura ku munsi ku munsi ategerezwa kuba hari kuko ayaba yaraye aba yaheze.
Twagerageje kurondera bamwe mu barongoye ikambi ya Murongwe kugira tumenye ikiriko kirakogwa kugira ngo ingorane yibura ry'amazi torego umuti ariko ntizadushobokeye. Tuve muri Kongo tuje muri Tanzania. Izindi mpunzi z'abarundi zigera ku 300 zari zahungiye mikambi ya Mutenderi zatahanywe kuri uyu wa kabiri. Imyidoga akaba ari myinshi ku mpunzi zisigaye aho zimenyesha ko abajejwe ikambi basigaye barasitagura amazu bongera barandagura ibiterwa zari zatewe n'izo mpunzi zimuriwe mikambi ya Nduta. Ido Nido na Beni Akserakana.
Nkuko amakuru dukura mu ikambi ya Mutenderi avyemeza kuri uyu wa kabiri amabisi indwi niyo yatwaye izindi mpunzi zigera ku 300. Abakamenyesha ko abagiye ejo baciye bavomoregwa amazu n'imirima yabo irononwa. Ibitashimishije bamwe mu mpunzi zasigaye aho Mutenderi
batwaye impunzi 300 aci haba igikorwa cyo kubomora amazu y'abagiye ejo no gutema ibitoke n'ibindi biterwa bikaba byarabaje impunzi sigaye kuko bavuga ko ata muntu afise ubwe afise inda ashobora gutema imirima. Bakavuga ko naho twaba tugiye iyo mirima yashobora gufasha abatanzaniya begereye inkambi.
Naho biri uko rero abashikanywe mu ikambi ya Nduta ngo bakiriwe neza na bene wabo naho babasanze mu buzima bubi nk'uko bivugwa n'umwe mu babakiriye hari muri iyo kambi.
Ndetahura impamvu uno munsi Tanzania iri kirafata mwenyezi ngingo zo gufata abantu yakiriye nk'impunzi ikongera ikabahungisha ubushasha. Ubundi turi kubyitegereza Tanzania yo ntiyashaka ko bazinduka ahubwo yari yiteze ko baca wafati ngingo baki ya nikisha baga humuka na chane chane ko na huwa waki ya mazu baba muno musi ahano watawona mubiki takine na kine kite wago shuwara kwa kula kido wafasha wada shuwara kunari mahono disogoro na kikani wado sande tri mubivado tri mubima utoroshi na chane chane ko ikambi muta nyama ili mubivado
mukamenya ko ikambi ya Nduta ari imwe mu makambi yo mu gihugu cha Tanzania irimo impunzi z'abarundi aho akunda kwibonekeza ibugu irengero rya bamwe mwizo mpunzi bivugwa ko rikogwa na bamwe mu bakozi biperereza mu gihugu cha Tanzania.
Arakoze mugenzi wacu Beni Akserakana yimurwa y'impunzi z'abarundi zo mu kambi ya Mutenderi zijanwa mu kambi ya Nduta rinyegeje ugu ushaka kwa leta ya Tanzania ryo gutahukana impunzi zitabishaka. Ibyo bivugwa n'urunani rw'abaharanira agateka ka muntu baba mu kambi y'impunzi CBDH Vicar igafatira kukungene ryo rimugwa ririko riragirwa hamwe n'umutekano muke wamyuranga ikambi ya Nduta bariko bimurigwamwo Leopoho Shirangabo icegera cy'umukuru wa CBDH Vicar.
Umugambi wo kwimura impunzi warateye amakenga menshi cyane ahanini tukabona ko igihugu cya Tanzania ari muri ya ngendo yacu yo kugerageza ko impunzi zofata ingingo yo gutaha hagufata ingingo kuja muri kambi impunzi y'Induta. Urabona ko leta ya Tanzania yafashe ingingo yo kwimura impunzi mu gihe zari zararimye ibintu byinshi byari bigiye kwera aho kureka ngo babanze babisarure bahitamwo kubitemaguru bari imirima yose ikaba iri kirarandurwa n'amazu akabomoka kugira ngo nabasigaye ntibashobore kubyifashisha nabo nyene baje muri yandere kugerageza gushaka gutaha. Ikindi gira kabiri nuko abanyeshuri bari bagiye guheza umwaka. Ikindi nuko ikambi y'impunzi y'Induta isanzwe ivugwamwo umutekano muke abantu benshi bakunda kunyuruzwa guhohoterwa n'aho rero twe duhera dusaba leta ya Tanzania gukora ibishoboka byose kugira ngo umutekano w'izo mpunzi uzokubahirizwe. Ikindi naco dusaba impunzi kubahiriza amategeko ya leta kemera zikaja aho Induta ariko kandi bakabandanya bicungira umutekano.
Inzamba
amakuru kuri radio Inzamba arabandanya imyidogo ni yose ku banyagihugu bo ku mutumba Kagongo zone Kizuka muri komine Rumonge mu manuko bw'igihugu. Abo banyagihugu bamaze igihe kinini batagira umuyaga nkuba bakavuga ko uruhombo ari runini cyane ku bijanye n'ubutunzi. Basabishira hamwe Regide zo gutorera umuti cyo kibazo Idonido na mugenzi wacu Delicia Kamikazi.
Abanyagihugu bo ku mutumba Kagongo bavuga ko ari gusubira inyuma mu bijyanye n'ubutunzi biturutse ku kubura umuyaga nkuba. Ibikorwa bimwe bimwe bijyanye no kukanyisha byarahagaze, twavuga nko kukanyisha inyama, imikeke, ivyamwa n'ibindi. Reka n'ibikorwa bijyanye no gukora ibyuma cyangwa kunywa abantu byarahagaze. Amakuru dukura kuri uyu mutumba akatumenyesha ko ibibanza bibiri byo kunywera ko ibitoro ubu vyugaye, ivyo navyo bikaba byatumye akazi k'abarozi bakorera muri iyo micungararo batoroherwa kuko bategereza kuja mu gisagara ca Rumonge ku birometero 20 uvuye mu Kagongo. Aya makuru akabandanya avuga ko icima kigabura umuyaga nkuba muri ako gace kimaze umwaka wose carahiye, bagasaba ishirahamwe Regide zo kugira baronsa ikindi cuma kugira ngo bashobore kubandanya ibintu yabo. Saho gusa hari ingorane muri iyo ntara ya Rumonge ifatiye ku ikana ry'umuyaga nkuba kuko no ku mutumba Magara ya mbere muri komine Bugarama abanyagihugu bamaze umwaka wose ata muyaga nkuba bafise biturutse ku cuma kigabura umuyaga nkuba cahiye. Twagerageje kurondera urongoye ishirahamwe Regide zo mu ntara ya Rumonge kugira ngo aduhe umuco kujanye n'icyo kibazo ariko ntitwashoboye kumuronka.
Arakoze Delicia Kamikazi. Amakuru nayo havugwa mu nkino nuko umugwi serukira igihugu w'u Burundi wabadashikana imyaka 23 mu mupira w'amaguru kuri uno wa kabiri waronse uburenganzira habwo kuzokina urukino rwa nyuma mu mwanya wategekanijwe n'amategeko. U Burundi bwanganije na Kenya ubusa ku bundi mu gice cya kabiri gishiri cya nyuma. Iyo migwi yaciye itera penalti u Burundi bwinjiza 4-2 vya Kenya. Umunyegori w'u Burundi Rukundo Onesime akaba yafashe 2 gutyo abona gushikana intamba mu rugamba mu rukino rwa nyuma aho u Burundi buzotara mu mitwe na Tanzania. Icyo gihugu kikaba cyatsinze Sudani yo mu bumanuko igitsindo kime kubusa. Nino kuri ayo makuru havugwa mu nkino duce dusozera ko ano makuru twari twabateguriye murakoze mwebwe mwese mwaduteza abiri bagenzi bacu badufashije kuyatororokanya nabo turabakengurukiye cyane mugira amahoro ahiwanyo no mujanyo.